gufatira radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonje kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abayobozi b'intara 6 z'u Burundi kuri wa gatatu bahuye na guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo bigira hamwe ibibazo bihangayikishije impande zombi. Iyo nkuru turajyaho ku buryo burambuye mu kanya. Mu Burundi amashyaka amwe ya politiki akomeje kugaragaza ko akeneye ubwinyagamburiro ubuhagije ku rubuga rwa politiki mu gihugu.
Imigambwe yose turi sous une même législation, amategeko agakurikizwa umwe kuri twese. Le pouvoir politique zigatatu katunganiriza imigambwe cyo kimwe. Hakaba ro respect de liberté politique.
Et Claver Cyitungiye wo mu mugambwe SNL. Kuva kuri wa gatatu ikigo CNC gishinzwe kureba uko ibimenyesha makuru bikora mu Burundi gifite umuyobozi mushya.
Imbere yuko nza nari narahaciye ndazi ko nahasize mugabo kandi ndazi ko n'inyuma yaho hari byakoretse bitari bike kandi neza.
Madame Vestine Nahimana wa ambassadeur w'u Burundi mu Buholandi ayo makuru kimwe nandi yavugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugome ku radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyes Bigirimana. Aloyes wiriweho.
Tagize mwiriwe Veniste. Amakuru arabandanya yibanda ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Abasirikare ba Ukraine bo mu nteko za ONU ziri kubungabunga amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu myiteguro yo gutahuka mu gihugu cyabo gufasha mu rugamba kirimwo n'Uburusiya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yavuze ku munsi wa kabiri ko Ukraine ariyo yabisavye. Abasirikare bari mu bashika 250 bacumbitse mu gisagara cya Goma bo mu nteko 15,000 ONU ifise muri RDC. Ku cyicaro cya ONU i New York, umuvugizi wa ONU yarashimye intererano y'abasirikare mu bikorwa byabo muri RDC. Goma ni gisagara kiri mu ntara ya Kivu y'Uburaruko mu buseruko bw'igihugu kandi gihana imbibe na Uganda hamwe n'u Rwanda. Kuri intambara nyine perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze jo ku munsi wa gatatu ko igitero cy'indege cy'Uburusiya cyasambuye ibitaro by'abavyeyi babyariramwo mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igisagara cya Mariupol kiri ku kivuko. Yavuze kandi ko abana bisanze mu bibomagurike by'amazu. Urusiya ntaco buravuga kuri ibi byagirije ariko bwama bwahakanye ko budatumbereza ibitero ku basivile mu rugamba burimwo muri Ukraine. Umutegetsi akomeye wo muri Ukraine Kirilo Timoshenko yavuze ko abategetsi bariko baragerageza kumenya igitigiri nyaco c'aboba barahasize ubuzima canke barakomeretse. Iki gitero ku bitaro cyatumye Perezida Zelensky yongera gusaba umuryango OTAN gushyiraho itegeko ryo kuziririza indege mu kirere cya Ukraine. Yabwiye abo muri OTAN ko bafise ubushobozi ariko ko basa n'abariko baratakaza ubuntu bwabo. Igisata cyawo ni cita ku mpunzi hasere naco cyavuze cyo ku gatatu ko abantu 2,200,000 bamaze guhunga Ukraine. Abarenga icya kabiri bahisemo guhungira muri Pologne. Mushikiranganji wa Ukraine w'imigenderanire n'amakungu Dmytro Kuleba na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov bategekanya guhura kuri wa kane muri Turukiya kugira baganire kuri iki kibazo. Umushikiranganji Kuleba wa Ukraine yavuze ko ahava asaba umubonano hagati ya Perezida Zelensky hamwe na Perezida Putin. Hano muri Leta Zunze Amerika, Perezida Joe Biden yavuze ko Abanyamerika babiri bari bafunzwe na Leta ya Venezuela ubu bidegembya. Ni nyuma y'iminsi intumwa za Amerika zigendeye icyo gihugu cyo muri Amerika y'ubumanuko mu twigoro two kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri. Perezida Biden ku munsi wa kabiri yarahaye ikaze abo Banyamerika Gustavo Cardenas hamwe na Jorge Fernandez inyuma y'irekugwa ryabo. Perezida yavuze ko Cardenas yatwara ishami ry'ishyirahamwe nyamerika rya Leta ry'ibitoro riri muri Venezuela. Fernandez we yahagaritswe mu mwaka uheze kubyagirije Amerika ivuga ko ari binyoma. Barikwe inyuma y'umubonano w'intumwa za Amerika hamwe n'iza leta ya Nicolas Maduro. Uyu mubonano wari utumbereye kuraba ingene ibihano by'ubutunzi Amerika yafatiye gisata cy'ibitoro muri Venezuela bitezugwa. Ni biganiro bya mbere byo kugwego go hejuru bibaye kuva mu 2019 igihe leta yahoze ari president wa Amerika Donald Trump ihagarikiye imigenderanire ya kidiplomasiya na Venezuela. Muri Afrika abanyagihugu 10 mu manuko bushira ubuseruko bwa Nigeri barishwe n'abakekwa kuba abajihadiste bamuka kuri Boko Haram yo muri Nigeria. Abagabo bitwaje ibigwanisho bashitse ku munsi wa mbere mu mihana y'i Fiego, Ngwarwa, Lawandi hamwe na Ngwarwa Kura hafi gisagara cha Difa. Abishwe bose n'abagabo kandi bishwe n'amasasu y'inkoho nkuko abategetsi babivuze. Ayandi makuru yavuze ko igitigiri cy'abafuye gishobora kurenga iki mu gihe n'igisagara cha Lada cyatewe. Mama Kaka Tuda aserukira ishyirahamwe ritegamiye leta muri Nigeria ryitwa Alternative Citizen Space yavuze ejo kwa gatatu ko hafu y'abantu 20 barimo 10 biciwe mu mihana y'i Lada ariko leta ntiremeza ibyo bitero.
Urakoze aruyizi bigira imana mu komeje kumva na Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri waeshatu akadomo radio wacu vewa akadomo kama na ukumbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni vewa radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi birashakira hamwe uko amahoro yagaruka mu ntara zihana imbibi ndetse n'abahatuye bagahahirana nta nkomyi. Abayobozi b'intara esheshatu z'u Burundi Cibitoke, Rumonge, Bubanza, Makamba, Bujumbura na Bujumbura Rural kuri uyu wa gatatu bahuye na guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo guverineri Teo Ngwabije yatangaje icyo ibyo biganiro byibanzeho.
Nous avons donc parlé des questions de sécurité au niveau des frontières.
Twaganiriye ku kibazo cy'umutekano ku rubibi rwacu, ku kibazo cya COVID-19, ku kibazo cy'abanyekongo baba mu Burundi n'abarundi baba mu ntara ya Kivu.
Des Congolais au Burundi, mais aussi des Burundais qui sont au Congo dans la province. Voilà les questions qui ont été abordées.
Ibyo ni byo twaganiriyeho. Ku byerekeye umutekano twiyemeje twese gukorera hamwe kugira ngo amahoro agaruke mu karere nk'uko abategetsi bacu bakuru babyifuza. Aha ndatekereza Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi wifuza ko amahoro yagaruka mu ntara yose, kimwe na nyakubahwa Evariste Ndayishimiye nawe wifuza amahoro mu gihugu cye.
Intumwa z'u Burundi zari ziyobowe na Mbura Matari w'intara ya Bujumbura Jimiha Tungimana mbere yo gusubira mu Burundi yavuze ku butumwa ashyiriye abamuhereje.
Je rentre au Burundi avec un message très satisfaisant du fait que on se convient que
subiye mu Burundi mfise ubutumwa bushimishije kubera ko twumvikanye ko abategetsi bakuru b'ibihugu byose bazohura kugira ngo bigire hamwe ibibazo by'umutekano kuri rwego rusangiye.
Le commerce transfrontalier essentiellement est fait par exercé par les personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens.
Ubundi butumwa buraba abakora urudandazwa ndengambibe, abantu babukora baba bafite ubushobozi bwinshi. Twumvikanye rero ko icyo kibazo kigiye gutorerwa umuti ushimishije abakora ako kazi. Ikindi kibazo twumvikanye ko ni kirabana na COVID, kugira ngo amafaranga y'igipimo ya COVID-19 abaramwe ku mpande zose
relatif au test COVID soit effectivement uniforme.
Ku kibazo cy'ingabo z'u Burundi, amashyirahamwe ya Société Civile na bamwe mu badepite bo muri Congo bavuga ko ziri muri teritwari ya Uvira. Umuyobozi w'intara ya Kivu y'Epfo Teo Ngwabije yavuze ko iki kibazo cy'umutekano atakivugira mu itangazamakuru.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Urubuga rwa politiki rwifashe rute mu Burundi, ninde wemerewe gukinira mu kibuga? Abayobozi b'igihugu ntibahwema kuvuga ko urubuga rwa politiki rufunguye kuri bose, kw'ishyaka ryose ryujuje ibyangombwa bisabwa n'amategeko, rifite uburenganzira bwo gukora mu buryo busesuye. Ibyo amashyaka nka CNL na Radebusi kwabibona. Inkuru ijwi ry'Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Desire Hatungimana.
Kubwa Jean Dodie Mutabazi arongoye umugambi nka Radebu uvuga rumwe na CNDD-FDD uri ku butegetsi, imigambi iri mu Burundi haba ivuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi cyangwa itavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi, bari bakwiye kumenya ko iyo hageze guharanira inyungu rusange z'igihugu mu makungu, imvugo yoheza ikabimwe. Kubwa Jean Dodie Mutabazi, ntihari hakwiye kubaho umugambi ushaka kubangamira inyungu z'igihugu mu makungu.
Aho mu Faransa ta mwami ariho bafise uko demokrasi bayumva, mugabo minsi yose ugasanga hageze les relations extérieures, les intérêts de la France à l'extérieur de la France, hatwaye uri a gauche cyangwa hatwara uri a droite, hari ikintu baguma basangira. None twebwe aha twatiriza umwe twicaye ngaha, reka twumvikane, abashigikiye pour définir les intérêts du Burundi à l'extérieur, umugambe uba CNDD-FDD de pouvoir ejo tuzokwame tucubahire.
Muri Radebu bavuga uko mu gihe mu mugambwe CNL bavuga ko kuvuga rumwe ku nyungu ziki na kiriya bigoye, mu gihe hari imigambwe ikundwakajwe iyindi ntihabwe ukwishyira no kwizana. Umushingamateka cyo itungiye Claver wo mu mugambwe CNL, umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi, avuga ko mu gihe uburenganzira bw'imigambwe butubahirijwe kumwe, nta runani bw'imigambwe gukora ruhuza.
Vyerekeye synergie entre les partis politiques, buja synergie nishobora kuba hagati y'abantu batamaze kugira intambwe n'imiburiburi cooperation imaze kuba. Kugira rero cooperation cyangwa intambwe ibe, hariho de préalable uvuga umugambwe ufise ikibazo icanke kiriya, mwebwe president des partis politiques mukumva ko uyu mugambwe ufise ikibazo, mwese mwumva ko muri ingingo z'umubiri umwe imigambwe yose turi su zinmeme legislation, amategeko agakurikizwa umwe kuri twese, le pouvoir politique zigatakatunganiriza imigambwe cyo kimwe, hakaba ro respect de liberté politique.
Felicien Nyengu Burundi arongoye ihuriro ry'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi, wabona ko gushika ubu atamugambwe uri kuraburabuzwa mu Burundi, naho ariho bamwe mu banyamigambwe bakibona ko uruga rwa politike rutugururiwe bose. Kubwa Felicien Nyengu Burundi, ahubwo abanyepolitike bakwiye gutangura gutegura no gusigura imigambi yabo ya politike. Arongera agasaba abanyepolitike kuza barakurikirana uko amatora agenda mu bindi bihugu baheze bahakurikirwa.
Hari abahora bitwaza ngo liberté politique nta ziri kubuzira hano, hariho umugambi umwe numva widoga mugabo nibaza ko muri rusange ibye mu bubu hagira ubwira ngo agiye hariya ngo hariho ngo baciye ntibamukubite tuze cyananirwa n'ibindi. Ubu rero hariho liberté politique, nta kibujijwe ko umuntu yodefiza son programme politique nezimenye ya programme y'umugambi we. Abarundi ugiye kubabwira bashaka kubwira ati wewe tumba kusana naka kandi wivuga nabi, wewe ntizo gutora tugotora naka kuri wivuga neye je nibaza ko abanyapolitiki turi kumwe iyo muri mari habaye amatora muze mukurikire za Senegal muze mukurikire ni muri Afrika sinda batwara Buraya muri za France zizobigisha cyane.
Nizigimana Salvatore umuyobozi mukuru ajeje gukurikirana ibikorwa by'imigambwe mu bushikiranganje buraba iby'intwaro yo hagati mu gihugu, asaba abanyamigambwe kwiga akarorero kubimenyesha makuru bishobora gutegurira amakuru mu runani, mu gihe ibyo binyamakuru biba bifise intumbero zitandukanye mu nganda zo gutegura amakuru zitandukanye.
Kugira ngo ibimenyesha makuru bitandukanye bifise amaligne editorial atandukanye, bishike aho byumvikana ko bashora kugira synergy kuri tere se kintu cyoroshye mugabo ku nyungu baba babona kucigwa bagomba gutanga ku butumwa bagomba gutanga barashyira hamwe amaradio mirongo akagira redaction imwe natwe ngaha tubyige birafite akamaro kandi buramaze kumva yuko iyo hari kigani kiriko kiratangwa kumenyesha amakuru byose mu mwanya umwe birafite icyo byungura kandi biba bifite akanovera kandi birafite n'icyo biterera aha twebwe kubatera intege aho bishoboka kandi ntitugire ngo ni ikintu gitanga urwo gugisha gihera ubunyenzi.
Salvatore Nizigimana, umuyobozi mukuru ajejwe gukurikirana ibikorwa by'imigambwe mu shikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, asaba abanyamigambwe kugerageza uwo mwimenyerezo bafatiye ku bimenyeshamakuru kugira ngo bashobore guharanira inyungu z'igihugu bari hamwe.
Urakoze Desire Hatungimana, mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse.
Ikiganiro bungabunga ubuzima cy'iki cyumweru kiribanda ku nkingo za COVID-19 zizakorerwa muri Afurika bigeze he, mbese wowe wahitamo gukoresha urwakorewe he? Ikiganiro mwasanga ku rubuga rwa radio yacu VOA na Flash TV. Kuva kuri uyu wa gatatu, ikigo Sense gishinzwe kureba uko ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi gifite umuyobozi mushya, Madame Vestine Nahimana wa ambasaderi w'u Burundi mu Holandi, nubwa kabiri ahawe uwo mwanya. Pierre Clavier hano iyo nkuru.
Urwego rujejwe kugenzura ingene ibimenyeshamakuru mu Burundi bikora, Sense rwiyemeje guteza imbere ico gisata co kumenyesha makuru no kugarukana icizere hagati yaco na leta. Vestine Nahimana yabitangaje aheje gutorwa ngo abariwe atwara uwo rwego kuri uyu wa gatatu.
Aba nifuje yuko n'abamenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru bigiye kuza tukaja hamwe twese tukakora icyo cyose cyoza gituma haba impinduka mu gihugu mu buryo ubereye. Nkuko namwe ndabivuga, ibimenyeshamakuru ni igikoresho gishobora gukora neza cyangwa igakora nabi, gishobora kubaka cyangwa igasambura. Nkaba nongeye nsaba mvuga nti tugiye kubandanya tufashanya kugira kino gikoresho kizobe icubakira igihugu cyacu. Nigishobora kuba akarorero, intangarugero no ku bindi bihugu bakazoza kuturabira ko ingene twakoresheje ibikoresho neza ku buryo umwene gihugu yabonye akamaro k'igikoresho cy'ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru.
Ni kibanza garutsemo ubugira kabiri mu kiringo cy'imyaka 10, kuko mu myaka y'2010 ariwe yatwara urwo rwego Sense. Inyuma yaho yagiye guserukira Burundi mu gihugu cy'u Burundi, aho niyo bamwe mu bamenyeshamakuru bafatira mu kwerekana ko atacizere bafise ko azohava ashika kwihangira ugihaje, kuko ategeza akora n'umwuga wo kumenyesha makuru. Alexandre Nyunge ko atwara urunani w'abamenyesha makuru IBEJI, ahubwo afise amakenga ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru buzohava busubira inyuma.
Mukicizera umuntu yogira simboni yo cova, kuko nkuko twari twamye tubivuga kuva na kera kihaja gitangura, novuga yuko atakintu umuntu yo mwitega ko cyane, kuko novuga ko ivyo gico gisata cyo kumenyesha makuru ntacazi, nkuko atawosaba umuhinga w'indimo kuja kuvura abantu, nibaza ko no muri ico gisata ari cyo kimwe naho nyene. Kanatsinda wanavyumvise ngina vyivugira avuga ko ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru bazobibikoresha ibikoresho no kuvuga ko bazobikoresha uko bishakiye kirazira kumumenyesha makuru abigikoresho kirazira kumumenyesha kimenyesha makuru kibigikoresha urumva ko atanica umuntu yosaba kuko intumbero yiwe ni kugira ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru ibikoresho.
Aha Vestine na Imana asa n'uha icizera bakuru uwo mwoga kwaje kubandaniriza ku isemo yagezwe ko nabahora muri ico kibanza
nkabanje ngo dufatanye urugendo twongere dukutse ikivi duhere aho isemo yarigeze kuko imbere y'uko nza nari narahaciye ndazi ko nahasize mugabo kandi ndazi ko n'inyuma yaho hari byakoretse bitari bike kandi neza nkaba nizeye yuko tugiye kongera gutera iyindi ntambwe muruno mwuga.
Ivyo ntibihumuriza bamwe mu bamenyesha makuru bibutse ko mu mwaka w'2025 icizere hagati ya leta nabo catosekaye ndetse ibimenyesha makuru bimwe n'amaradiyo bigaturirwa abakuru mu mwuga hafi jana bagahunga igihugu naho biruko harabandi twavuganye bizeye ko nyabona uwo mutegetsi mushasha wasenze azokwihutira kuba nk'ikiraro gihuza leta n'abamenyesha makuru kugira ngo ntiyagire usubira kwitwa umwansi kubera inkuru yavuze canke yanditse. Aba basaba kandi ko ugwego sentse gwo kwitaho umutekano w'abamenyesha makuru kugurura ibinyamakuru byugawe nk'iradio BBC yabongereza n'ijwi rya Amerika. Kuri ibi Vestine na Imana agiye gutwara ugwego sentse yamenyesheje ko azokorana nabo ahasanze mu kwitaho ineza y'umwoga wo kumenyesha makuru ariko yongera koko amategeko y'igihugu abwirizwa gukurikizwa mu kwigaya madosiye y'amaradio yugawe. Vestine na Imana aje gusubirira wiri nyamitwe atamaze n'indwi zibiri muri ico kibanza kuko yaciye agenwa guserukira Burundi mu gihugu ca Ethiopia. Pierre Clavin inkuru ikigari kubwijwe rya Amerika.
Bakunzi b'umukino wa basketball, irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri ngibi birakomanga. Natwe ku ijwi rya Amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twabukereye tubagezaho imikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika. Ruzambikana tariki ya gatanu y'ukwa gatatu 2022.
Ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye u Rwanda ejo yatsinze Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea ibitego 83-81. Mukomeje kumva ikiganiro iwanyu mu ntara kwijwi rya Amerika. Tujye mu ntara ya Rumonge aho bamwe mu bahatuye bavuga ko babuzwa amahoro n'abasengera mu byo bita ibyumba by'amasengesho. Desire Hatungimana.
Ibyo byumba by'amasengesho biri ku mitumba itandukanye yo mu gisagara cya Rumonge birateye umutekano muke. Iyo mitumba irangwa mu byo byumba ni nka Kanyenkoko, Gihwanya, Centre Urbain. Abantu baba kuri iyo mitumba baridogera basengera muri ivyo vyumba kubera bababuza kuruhuka kandi ariko kanya baba baronse ntibatahura na gato ingene ivyumba bihinduka amasengero.
Kuja mu vyumba vy'amasengesho araraba ahantu azana aje ku rusengero kuko hariho insengero zirekuwe na leta n'amategeko.
Twebwe ntibituneze abantu nabo turi ngaha turonka amahoro mu mitwe kuko abantu bikereye mu buzima bubi bahagezeho umwanya wo kwicara hasi umutwe akubwira ngo atungane ukurikirane ukuntu umuntu yobaho.
Abanyagihugu basaba abajejwe intwaro n'umutekano gukorana kugira bafate inkingo zibereye kuko biri mu bitero umutekano muke aho babaye.
Leta irakwiriye kuziraraba yuko amasengero kesi aba arekuwe mu gihugu.
Turasabye leta kugira ngo idukurire abo bantu kugira ngo natwe turonke amahoro mu mitwe kugira kwirirwa biratubabaza kubera izo ngoma zabo birigwako.
Abarongoye iyo mitumba baremera ko ibyo byumba bihari bakaba baragirishije amanama kugira ayo masengesho abera mu mazu mu buryo bunyuranye n'amategeko ahagarare. Abarongoye ivyo vyumba vy'amasengesho bakaba baremeye gukurikiza iyo ngingo y'abarongozi kugira gahengwe kaboneke.
Amaraporo y'ivyo twarayaronse ko nabagabishize ku ivyo vyumba bo bibeba abo twagiranye amanama basanzwe barongoye ivyo vyumba baratwemereye ko bategezwa guhava nimba batarahava komine n'igipolisi ko bodufasha ivyo bintu bikarandurwa.
Na mustanteri wa komine Rumonge Jeremy Bizimana asaba abasengera mu vyumba vy'amasengesho kuja mu masengero azwi n'ubushikiranganje bw'intware yo hagati nayo utazokurikiza iyo ngingo akazofatwa nk'umugarariji akazohanwa hisunzwe amategeko.
Abaza gusenga basengera mu bibanza bitegekanijwe kandi bakaba batuna amategeko ku byo bikorwa baba bariko barabikoreraho. Duhanure rero abo bose babikora bariko baratwumviriza yuko kizira kikaziririzwa kuza gusengera mu kibanza kitazwi n'amategeko, ibyo byumba by'amasengesho byose bariko barakora babihagarike. Ejo canke irya Yezu uwo tuzofata muri komine turongoye ariko arakora ibinyuranyo n'amategeko azohanwa hisunzwe amategeko.
Iyo ngendoro iriko yibonekeza yo guhindura amazu yo kubamwa masengero iriko yibonekeza mu gihe mu minsi heze mu ntara ya Rumonge hari hafashwe ingingo yo kudasubira gusengera mu vyumba kuko vyibonekeje ko vyari biteye umutekano muke muri iyo ntara ya Rumonge. Mu ntumbero rero yo kugwanya iyo ngendo yibonekeza muri iyo ntara ya Rumonge eka no mutundi turere tw'igihugu, ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusange barihaniza aba mustanteri ko ataburenganzira na bumwe bafise bwo gutanga impusha ku bantu basengera mu mazu canke amashengero kuko vyagiye biribonekeza ko babifise mu ruhara.
Urakoje Desire Hatungimana. Mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse ingingo nkuru mu makuru mpuzamahanga. Muri Ukraine abaturage bakomeje guhunga intambara, abarenga miliyoni ebyiri nibo bamaze kuva mu gihugu. Ukraine yareze Uburusiya ibushinja kuba bwararashe igisasu ku bitaro by'abana kuri uyu wa gatatu. Nta makuru yemeza ko byakozwe ku bushake, aratangazwa kuri uyu wa gatatu. Kandi president w'umuryango umwe bw'Afrika Macky Sall yavuganye na president w'Uburusiya Vladimir Putin amusaba ko haba agahenge muri iyi ntambara. Tim Harris ishimwe.
Ibyo biri mu itangazo yanyujije ku rubuga rwe rwa Twitter uyu munsi kwa gatatu. Perezida wa Senegal Macky Sall, uyu muyobozi w'umuryango wa Afrika, yakomeje avuga ko yishimiye ubushishozi Perezida Putin yakira n'icyifuzo cye mu rwego rwo gukomeza ibiganiro ku kibazo cy'amakimbirane ari hagati y'igihugu cye na Ukraine. Ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri, umuryango wa Afrika urasohoye itangazo usaba Uburusiya n'ibindi bihugu byo mu karere ndetse n'ibindi bihugu byo ku isi ko muri iki kibazo hakurikizwa amategeko mpuzamahanga. Uyu muryango wibukije kandi ko ubusugire bw'igihugu cya Ukraine bukwiye kubahirizwa. Ubutumwa bukubiye muri iri tangazo kandi bwashishikarizaga ibihugu byombi guhagarika intambara bikajya mu biganiro by'amahoro biyobowe n'umuryango w'abibumbye ONU. Nubwo Perezida Sall yandikiye Putin amusaba guhagarika intambara ariko ntibyabujije ko yatunguranye ku ruhando rw'ibihugu by'Uburayi basanzwe bafitanye umubano mwiza. Ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa gatatu, Senegal yari ifashe mu itora ry'ibihugu bigize umuryango w'abibumbye byasabaga ko intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine yahita ihagarara. Icyo gihe ibihugu 141 byatoye yego, 5 bitora oya, naho ibindi 25 birimo Ubushinwa na Senegal birifata.
Urakoze Tim Harris ishimwe. Nongera ko ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'Uburusiya na Ukraine bahurira kuri uyu wa kane muri Turukiya bakajyana ibiganiro bigamije gushakira hamwe uko intambara yahagarara. Nibwo bwa mbere bahuye. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Mbashimwe mwese kuba mukurikira radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi. Dukomeje gahunda yo gushyigikira ururimi gakondo n'umuco karande. Dore umugani w'uyu munsi: ubutama butamira butaguha butera induru ntihore. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Tubifurije amahoro n'imigisha, mwaho muri hose ku isi dore ntacyo ibagere ku mutima. Tubifurije kuramba muraho, muraho murakoma, muraho aho muri hose, muze kumva amakuru kuri radio ya Jubilee.
mutaza